kumva ni radio y'ijwi y'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ububiligi buzakomeza kugirana ibiganiro n'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Ibyo ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès.
Bw'impande nyinshi amateka akaba agomba kongera kwiyandikisha.
Abarwanashyaka b'ishyaka d'Alpha Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana bagejejwe kuri uyu wa kane imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Mu mezi atatu ashize abarundi bagera ku 25 bari impunzi batahutse bava mu bihugu bine byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya mu gume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Muri Afrika, igipolisi muri Sudani cyarahagaritse bari mu myerekano i Khartoum ejo ku munsi wa gatatu. Barimwo batatu barongoye imigwi iharanira demokarasi. Ni mu gihe banki nkuru y'isi hamwe n'ubumwe bwa Buraya bongereje akariro mu kuremera abategetsi barongoye akagwi k'abasirikare kakoze coup d'etat. Eka n'ubumwe bwa Afrika bwarahagaritse Sudani kugira ijambo muri iryo shyirahamwe gushika ubutegetsi busubiye muri leta ya gisivile nk'uko iryo shyirahamwe ryabitangaje. Ababonye ibyabaye ejo ku munsi wa gatatu bavuze ko abapolisi barashye ibyuka bikoroza amosozi kubari mu myerekano kandi bongera baragarika n'izo ndongozi ku murwa mukuru Khartoum. Ibikorwa byinshi by'ubucuruzi birugaye kubera ukwitabira akamo ko kujya muri iyo myerekano. Iyo bamwe mu baganga hamwe n'abakora mu gisata cy'ibitoro bavuga ko bitabiriye kugira bashyigikire leta yakuwe. Abakozi bo muri banki nkuru y'igihugu nabo nyene bari muri iyo myerekano. Muri Afrika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yaratanze uburenganzira bwo kurungika abasirikare 10,000 bazofasha mu gucungera amatora yimirije y'abarongozi b'intara hamwe n'abashingamateka. Inama Nshingamateka ya Afrika y'Epfo niyo yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Inama Nshingamateka yavuze ko abo basirikare bazofashanya n'igipolisi kugira amatora yo ku munsi wa mbere w'indwiza azobe mu cyuka cyiza cy'umutekano. Aya matora akurikiye imigumuko no gusahura ibintu byabaye mu kwezi kw'indwi byatewe n'ifungwa ry'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Jacob Zuma. Igipolisi cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko abantu 8 bamaze gufa bagizwe ahanini n'abakandida biyamamariza kuba abahanuzi b'abakuru b'ibisagara n'intara kuva iyo myerekano itangura. Muri Ekleziya Katolika, Papa Francisco azogendera Canada urugendo rutumbereye kongera gusubiza hamwe n'abasangwa butaka bo muri icyo gihugu. Ni nyuma y'ubwicanyi ku mashuri yegukira Katolika muri Canada bwagirijwe iyo Ekleziya Katolika nyene. Abategetsi ba Vatikani babishikirije ejo ku munsi wa gatatu, ariko bavuga ko itariki y'urwo rugendo izotangazwa mu bihe biri imbere. Ekleziya Katolika muri Canada mu kwezi kw'icyenda yarasabye imbabazi abasangwa butaka bo muri icyo gihugu ku mabi n'ubwicanyi yakoze mu kiringo cy'ikinyejana ku banyeshuri b'abasangwa butaka baba mu ndaro. Imva zirenga 1,200 ziramaze gutogwa mu bibanza bitatu aho abana b'abasangwa butaka bahimirizwa ku nguvu kujya ku mashuri no kwicwa, kandi n'ibindi bibanza abandi bwa barahambwemwo biracyarondegwa. Umigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa ibandanya itosekara. Ubushinwa bwashimitse ejo ku munsi wa gatatu buvuga ko Taiwan ata uburenganzira igira bwo kwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihe Amerika isaba ko iryo zinga rigira uruhara muri uwo muryango uhuza ibihugu yo ku isi. Perezida Biden yabwiye umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang ko Amerika ihangayikishijwe n'ibikorwa by'Ubushinwa byo gukandamiza abanyagihugu ba Taiwan. Ubushinwa bubona Taiwan nk'intara ikirindiye kugarukanywa ku Bushinwa bibaye ngombwa hagakoreshwa ingufu za gisirikare. Igihugu cya Iran cyavuze cyo ku munsi wa gatatu ko kizosubira mu biganiro n'ibihugu rutura ku isi kuri porogaramu yayo ya nikleyere mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kumwe. Nta kiratangazwa ku rundi ruhande rw'abari muri ibyo biganiro bishasha ku masezerano mpuzamakungu yo mu 2015 agamije guhagarika umugambi wa Iran wa nikleyere. Ejo kuwa gatatu umwunganirizi mu bushikiranganji bwa Iran bw'imigenderanire n'andi makungu Ali Bagheri ari nawe arongoye intumwa za Iran muri ibyo biganiro yavuze ko bemeye gusubira mu biganiro imbere y'uko ukwezi kw'icumi na kumwe kurangira. Yavuze ko itariki izotangazwa mu ndwiza.
Urakoze yarugize igira Imana ndamukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ububiligi buzakomeza kugirana ibiganiro n'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Ibyo ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmesh amaze guhura na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Inkuru irambuye Asimita Kaboyi.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmesh ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaberaga i Kigali ku matariki 25 na 26 z'uku kwezi. Nyuma y'uko inama isozwa, uyu muyobozi yakiriwe na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ubakaba afungiye i Kigali nacyo cyabaye byo aba bayobozi bombe baganiriye. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmesh ni umwe mu bagaragaje ugushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina kimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, minisitiri Sophie Wilmesh yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububiligi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwe n'icyaha bakiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmesh agaragaza n'ubundi uruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'impande zombi. Umurezinduko yakoreye i Kigali minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa Paul Rusesabagina. Amaze kuganira na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo.
Nous avons pris le temps de discuter, d'analyser, aussi d'échanger nos différents points points de vue en la matière, nos différentes analyses, et nous avons convenu ensemble que le dialogue restait ouvert, que nous continuerions évidemment à nous voir, à nous entretenir sur les différents points d'agenda positifs qui existent entre nos deux pays, et aussi que nous n'éviterions pas des sujets comme celui de Paul Rusé Sabagina qui nous occupe aussi. Il faut savoir que le procès va recommencer puisqu'il y a eu un appel, plusieurs appels en fait, et que donc l'histoire doit encore s'écrire à ce sujet.
Aragira ati twaganire ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu rusesa bagina twafashe umwanya turaganira turasesengura twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo twumvikana ko ibiganiro byakomeza tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya rusesa bagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi amateka akaba agomba kongera kwiyandika ntacyo ministre w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yavuze kuri iki kibazo ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo nk'uko umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison aherutse gutangaza ko 13 mu bahamijwe ibyaha bajuriye hiyongeraho n'abandi 74 baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujurira urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 9 nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho rusesa bagina wari uyoboye umutwe wa MRCD FRN yakatiwe gufungwa imyaka 25 Mugenza Imana Karisti wise Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20 bagenzi babo 19 nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 23 kugeza undi twabashije kumenya ko mubajuriye na Paul Rusesa bagina yaba arimo uko ayo makuru kugeza ubu nta urayatanga ariko umunyamategeko wavuga nyinijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye yagaragaje ko nubwo Rusesa bagina yaba atarajuriye bitamubuza kwitabigira urubanza kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abarwanda shyaka bishyaka d'Alpha umurinzi ritaremerwa mu Rwanda n'umunyamakuru Theonest Nsengimana bagejejwe imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umunyamategeko ubunganira Gatera Gashabana yasabye umucamanza gusubika iburanisha kuko abuyunganira batabashije kubonera ku gihe dosiye ikubiyemo ikirego cy'ubushinjacyaha ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ukorera I Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa Eric wiriweho
wiriweho neza nawe Venuse Nshimimana
none watugira muri make icyo Maitre Gashabana yashingiyeho asaba isubika rubanza
nibyo koko Maitre Gatera Gashabana wunganira abarwanashyaka bishyaka d'Alpha umurinzi rikuriwe na Madame Victoire Ingabire itaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru Bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu.com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 yabonanye nabo nabwo ngo mu minota 10 akavuga ko dosiye yayibonye mu wejo ku munsi wejo wa gatatu ariko niho anayibonye ababurana abo yunganira ntabwo bari bakayibonye akavuga ko harimo amakuru mashya bakeneye kwicara bagacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura
Hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuze iki?
Ku ruhande rw'ubushinjacyaha, umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse no ku bushinjacyaha urumwe yabajijwe ku ruhande rwe umwe umwe kandi yunganiwe na Maitre Gatera Gashabana umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko ku rubanza rwihutirwa rw'ingingo kuburana ingingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo bagombye kuba biregura kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye
urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi
umucamanza agiye abaza burumwe umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana
umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho
Venuste iyo ngingo ntabwo yakomojweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamenyesha ibyo byaha anumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana. Gusa amakuru dufite uko ari abantu icyenda bitandukanye nuko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda aribwo rwari rwatangaje rukibafata ko ari batandatu, ubu ni icyenda barimo umugore umwe rukumbi, n'ibyaha bitanu benshi baragenda baregwa ibyaha bine ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda. Ni ukuvuga ngo rero kuba atabibamenyesheje ni naho ubushinjacyaha bukigeze bubona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha.
None se umucamanza azongera kumva urubanza ryari?
Nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza, umucamanza yavuze ko wa kabiri icyumweru gitaha, niba ntibeshya zaba ari tariki ebyiri, nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga rifungurwa ry'agateganyo.
Eric Bagira Ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu mezi atatu ashize abarundi bagera ku 25,000 bari impunzi batahutse bava muri Congo, muri Tanzania, mu Rwanda no muri Uganda ndetse n'ahandi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano ivuga kandi ko muri icyo gihe cy'amezi atatu bamwe mu bahungabanyaga umutekano batawe muri yombi. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru i Bujumbura, mugwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganje w'intore gati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutahukana impunzi kiriko kigenda neza. Mu mezi atatu aheze umushikiranganje Jervendira ko buca yatangaje ko abarundi barenga 2,026 batahutse bavuye mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bari barahungiyemo kuva mu mwaka w'2015.
Harakiriwe abarundi bangana 13,847 bahungutse bavuye mu bihugu bya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Abangana 8,483 bahungutse bava muri Tanzania. Abangana 1,100 bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda. Abangana 412 batahutse bava mu gihugu cya Kenya. 753 bavuye mu gihugu cy'u Buganda. Abagera ku 11 batashe bava mu gihugu cha Sudani, bakaba bararonkejwe imfashanyo y'ibanze.
Nabo biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye Ijwi ry'Amerika ko batararonka ivyankenerwa byo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi. Aba nabashikiye ingozi mu Kirundo, mu Rugigi n'Imakamba bavuye mu Rwanda, mu Buganda no muri Tanzania.
Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Inzu naturazi ko zabomaguritse, amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi, urubura. Ntibarabe nyine ukuntu nyine bodufasha.
Turi batanu, jewe maze amezi ane n'iminsi 10 mu kibano. N'ukuri nta ngorane, ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'ifungurwa n'uburara.
Je mpere nkaho ndashikiye dusabye indaro kumuva ku muntu umubanyi twadusanzwe tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo vucyaruguru bose ni nk'abahunguje nta kintu wabaze umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
ubwo bushikira nganje bujeje kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukigwe ko uwo mushikira nganje nyene afise mu nshingano n'ikibazo cy'umutekano yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze ndetse Gervais Ndirakobuca yongera ko kwa bantu ibihumbi n'ibihumbi bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi
harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov inkoho imwe itera ibisasu bya rocket ibisasu ntezwa ntoki 23 amasasu ibihumbi bibiri n'amajana 256 amabomba atanu yo mu bwoko bwa morukiye ya 60 arahagaritswe abikekwa ko ibyaha bitandukanye bangana ibihumbi 207 arahagaritswe n'abapolisi 42 bigenjeje nabi harasamburwa imigu 33 y'inkozi z'ibibi
Icho bikoze Asher niko yagize atwarishira Amerika iteka rihani agateka akazi na muntu yabwiye ijwi rya Amerika kwa menshi mu bafashwe bazize ugwikekwe rigiteka rikunze gushira habone ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo
Ebesha bahagarikwa ni babandi bikekwa kuba bari mu myerekano 2015 cyane cyane mu gwaruka kwa batutsi aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari na cyane cyane abantu bo mu ngambi idashyigikiye nuvuga cyane cyane usanga ari CNL MSD ndetse mbere n'indi migambi usanga itemewe n'ubutegetsi buhari
rigiteka ryibaza iyo bafungiwe
muri rigiteka rero tukagira tuti nyabuna kwica bikigira yatanze na bujya kirengeye kure yabafungwa bahari cyo twiyumvira tuti none abo bantu 2020 bafungiwe he barafashe bafungirwa ico rero bitagi tumari giteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko ushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi guko mu biharo dufise nuko mu kwindwi hari hafunzwe abantu 2143
ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwasiguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero by'amagrenade vyabaye mu kwezi kw'indwi Pierre Claveny Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
I Londres mu Bwongereza kuri wa kabiri harangiye inama yiswe Collaborative Circular Economy no kuvuga ubufatanye mu bukungu bugera kuri bose iyo nama yitabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose abandi bayikurikiranira kuri murandasi mu bayitabiriye bahibereye harimo rwiyemeza mirimo w'umurundi kazi Irvine Florial Murame naganiriye nawe abanza kumbwira inyigisho nyamukuru yavanyemo
mu kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweje byari by'ikimazi cyane kuba muri iyi nama kuba nicaranye n'abandi bubahwa kuba nicaranye n'abandi bakora ibyabo kandi bose bifuza kugisha bashitse ko mu bihugu byabo bihugu bitandukanye kuri jewe ica mbere n'uku guhura n'abandi kugira habe uko icyo nokwita network ucongereza kuko umwe wese mu gihugu ciwe arimo arikagerageza guteza imbere igisata barimo jewe nk'umuntu wikorera ibyiwe iburundi uhura n'abantu bakora nk'ibyo nkora canke bashobora kuba bari mu mategeko canke bafasha mu by'ubutunzi genda bitandukanye ni igihe cyiza cyo guhura no kumenya ibyakunze ahandi ibitakunze kubigira ko kwiga ku burorero bwiza ama best practices y'ibintu dushobora gukora ibyo dushobora jeho gukora mu gihugu cyacu kugira ngo mbandanye niteze imbere kandi mbandanye nteze imbere n'igihugu mu gisata nkoreramo.
Muri bimwe mu byavugiwe muri iriya nama hari ugufasha abategarugori kwishyira hamwe bakiteza imbere kandi umutungo ubavuyemo ukabagaruka mudatwawe n'abandi. Iryo somo usanga warikoresha gute mu kigo cyawe Infinity Group uyobora?
Muri Infinity Group abigeme n'abagore bose bahakora basanzwe bazi yuko ntibaronka ibintu canke ngo bongere. Duhimiriza abagore kwiteza imbere, kwiga gukora neza, kutarindira guhabwa ibintu gukorera n'abagore byonyine ku bwacu no kutugabanura agaciro. Hanyuma rero iyo abigeme n'abagore bagiye hamwe bakaba bafise iryo hangiro ryo gukora gukorana umwete no kwiteza imbere, biraheza bikagaruka no mu miryango yabo. Jewe cabaye nko kuhura n'abantu bafise ibyiyumviro nk'ibyo nari nsanzwe twa dusanzwe duse muri Infinity Group, mugabo wabo bashaka no kubishyira ku rundi rwego kugira ngo bije no cyane cyane mu butunzi. Abagore iyo bagiye mu by'ubutunzi amafaranga yose agaruka mu rugo, hanyuma bigaheza bigateza imbere imiryango. Je numvumeye ngo cabaye nko guhura n'abandi bashimanga kuri icyo twari dusanzwe dukora, hanyuma bikanatera n'intege kumva yuko ibikorerwa mu Burundi gusa n'ahandi biriko birakogwa mu bindi bihugu muri Afrika, Iburaya, twese ibintu tubibona kumwe.
Florian Murame, uracyari muto urumwigeme, ariko ufite abakozi benshi. Ikigo cyawe Infinity Group gifite abakozi barenga 500. Muri iyi nama yo mu Bwongereza harimo n'abigeme bakiteza imbere. Ni irihe banga ryawe nk'umuntu umaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara? Ni irihe banga wasangiza urubyiruko kugira ngo narwo rugukurikire muri iyo nzira yo kwiteza imbere?
Namubwira abo tungana abo nsumba canke abansumba gatoya ko ni naba narashitse nkaho aho nashitse sukubera ko nci ubwenge kurusha abandi bose. Ukiri muto hari ama opportunity aza mu buzima, hanyuma umuntu akamenya kuyasezisa. Ikindi nacyo ukamenya yuko icyo wemeye tugeze kubikora. Jewe ku bwanje abakiri bato nuvume ngo nobabwira ngo bagire indoto, mugabo bahejeje kugira indoto aho bagejeje kugira abariho banageza no kugikorera, kuko ibintu ntibyizana, kuko umuntu ntiyigira wenyine, ni ibintu byinshi mukagenda yigira ku kandi birashoboka. Jewe ku bwanje rero ninaba narabishoboye kandi ku bwanje sindanashika naho nifuza kugera, ninaba narabishoboye nta mujene n'umwe atabishobora. Bisaba ishaka, bisaba kumenya icyo ushaka, bisaba umaze kumenya icyo ushaka ugaca umenya n'ingene witandukanya n'ibitagushikana ku ihangiro ryawe, hanyuma ibisigaye kubwanje jewe ndemera Imana igushitsa ku mugambi wayo igushiseko ku buzima, hanyuma urumva ibintu bigakomeza kugenda neza.
Irvin Florian Murame, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venest, niteka onteye kandi ndagushimye cyane.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukobe Niyabaru wamfashije kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venest Nshimiyimana.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Thank you.
yara tanzi jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio kwijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio kwijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu